Iyi ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Byadushimishije yuko baduhaye uko kwizera twebwe ico tugiye gukora, igiye gukora ivyo twemeye gukora nkuko byamabigenda.
Uwo ni Lydia Sekera ejo amaze gutorerwa kuyobora umugwi w'igihugu ujejwe inkino mu Burundi, Komite National Olympique.
Uko kongere maze kubyemeza nongeye kubemerera yuko byakiriye kandi nzabahagarara nzababera umugabo.
Uwo ni Frank Habineza warayatowe n'ishyaka rye kuzarihagararira mu matora ya perezida mu Rwanda. Inkuru zirambuye ni nyuma y'amakuru hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana. Aloyse, baramutse neza.
Muramutse Eugenia, muramutse ndamwe muduteze amatwi tuyahere kuri Philippines, aho perezida wa Philippines Rodrigo Duterte yatangaje ko adateye ubwoba n'uko sentare mpuzamakungu mpanabyaha imugira ko amatohoza ku vyaha yama yagirijwe byo kwica abagira urudandazwa by'ibiyayura mutwe mu gihugu ciwe. Ivyo yabitangaje ejo kuwa mungu inyuma yaho umwe mu bahoze mu kagwi kica abantu ku mategeko ya Duterte yavyemereye kandi akavuga ko agiye muri uku kwezi kwa gatatu canke ukwa kane kuza kurungikira sentare mpuzamakungu mpanavyaha ivyagirije yegeka kuri perezida wiwe ko yakoze ivyaha bihotera ikiremwa muntu. Ariko Duterte yamye avuga ko ataco yagiriza kubijanye n'agateka ka muntu kandi ngo atigeza ha amategeko abejeje umutekano kwica abakeka urudandazwa rw'ibiyayura mutwe bigenjeje neza. Mwomenya ko abantu barenga ibihumbi 8 ari bo bamaze kwicwa kuva ashikiriye ubutegetsi umwaka uheze kandi kuvaho atanguriye isekeza ryo kurwanya ibiyayura mutwe. Abasirikare bashika batatu b'Abanyamerika barakomeretse ejo ku munsi w'Imana inyuma yaho umusirikare w'Umunyafghanistan abacucagiriyemwo amasasu mu manuko bwa Afghanistan. Iryo sanganya ryabaye mu gihe bari mu myimenyerezo ya gisirikare mu ntara ya Helmand. Abo basirikare ba Leta Zunze za Amerika bakaba bariko baravurwa nk'uko amakuru ava mu nteko mva makungu za OTAN muri Afghanistan abivuga. Abategetsi ba Afghanistan bashikiriza ko uwo yabarashe yaciye nawe araswa aricwa n'abo basirikare mvamakungu. Intara ya Helmand yabayemwo intambara ikomeye mu mwaka uheze kandi uturere twayo tutari duke tugenzurwa n'abarwanyi b'abatalibani. Abasirikare b'Abanyamerika barungitswe yo gutanga imyimenyerezo ya gisirikare igamije gufasha abasirikare ba Afghanistan muri urwo rugamba n'abatalibani. Mwamenya ko uwundi murwi ugizwe n'abasirikare bashika 300 b'Abanyamerika witezweyo mu mpera z'uyu mwaka gufasha abagenzi babo guhangana n'abo barwanyi b'abatalibani. Mushikiranganji w'Ubudaga jeje kwivuna abansi yarabeshuje ibyashikirijwe na perezida wa Amerika Donald Trump ku munsi w'Imana, aho yavuze ko Ubudagi buheranye Amerika hamwe n'ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu by'ibahari Atlantique OTAN amafaranga atari make. Perezida Donald Trump yagiriza Ubudagi ko budatanga intererano yabwo muri OTAN nk'uko bikwiye, intererano igamije gufasha mu bikorwa bya gisirikare. Mushikiranganji Ursula von der Leyen mu itangazo yashikirije yavuze ko gutanga imfashanyo muri OTAN atari cyo cyonyine cyofatirwa ko kugira bigaragare ko Ubudagi ataruhara ruriko ruragira muri uwo muryango. Uko kutavuga rumwe hagati ya Amerika n'Ubudagi ku bijyanye n'ishyirahamwe OTAN kwereganye ko umubonano wabaye ku munsi wa gatanu hagati ya Donald Trump na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel hano muri Amerika ata kinini wavuyemo. Donald Trump na Merkel berekanye ko hari ivyo badahurije ko ku munsi wa gatanu cyane cyane ku bijyanye n'abimukira hamwe n'urudandazwa mpuzamakungu. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko Uburusiya n'Ubushinwa bavuga rumwe ko vyihuta ko hakwiye kugira igikozwe kuri Korea ya Ruguru inyuma yaho ku munsi w'Imana ejo congeye kurasa iyindi rokete mu kirere. Ayo makenga kuri Korea ya Ruguru hamwe n'inyifato yayo y'agagagazo n'iterabwoba mu karere ni navyo Tillerson yaganiriye n'abategetsi mu rugendo rwiwe rwa mbere yagize muri ako karere ka Aziya, aho yagendeye Ubuyapani, Korea y'Epfo hamwe n'Ubushinwa. Leta ya Donald Trump iriko irihweza uburyo bushasha yokorana n'Ubushinwa kugira bakinge intambara iyo ari yose yokwaduka muri ako karere nk'uko byashikirijwe na Tillerson mu kiganiro we n'umushirangaji w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'amakungu bahaye abamenyesha makuru. Mu gihe yari mu Buyapani, Tillerson yatangaje ko utwigoro twa kidiplomasiya twakoze mu myaka 20 iheze twari dutumbere kubuza Korea ya ruguru gukora programme y'igwanisho by'ubumara atacho twashitseko. Yavuze kandi ko bibaye ngombwa atacho buza ko hakoreshwa ingufu za gisirikare. Abasirikare ba leta ya Syria baratanye mu mitwe n'abarwanya leta ku murwa mukuru Damas ejo ku munsi w'Imana. Inyuma yaho abo barwanya leta binjiriye muri ico gisagara mwijoro baciye mu nzira ica mu kuzimu baca batera abasirikare ba leta babubiriye mu bice by'umurwa mukuru bigenzurwa na leta. Abo barwanya leta batanguye guturitsa imiduga ibiri bari batezemwo amabombe, ivyo bikurikirwa n'ibindi bitero byabiyahuzi bitari bike byakurikiye nkuko bishikirizwa n'ishirahamwe ry'Abongereza rigenzura ibyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu muri ico gihugu ca Syria. Iryo shirahamwe rivuga ko abasirikare ba leta baciye bivuna bakoresheje indege za gisirikare mu gutera ibisasi inshuro 30. Nayo ikinyamakuru cha leta cyatangaje ko abasirikare ba Perezida Bashar al-Assad wa Syria bashoboye guhagarika ico gitero kandi barigarurira n'inyubakwa za leta zari zafashwe ahitwa Jobar naho nyene muri ico gice cy'umurwa mukuru. Mwamenya ko intambara muri Syria iza imaze imyaka ishika 6.
Urakoze Aloyz. Chuti rero hayo namwe muri makuru havugwa hirya no hino ku isi muri baradijwe rya America bigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Dukomereza makuru y'ijwi rya America mu Rwanda. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryararyemeje burundu uza rihagarara na matora y'umukuru w'igihugu. Ni bwana Frank Habineza usanzwe ari perezida w'iryo shyaka avuga ko azashyira imbere demokarasi kuri bose, kwihaza mu biribwa n'umutekano. Inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa.
Nuko kongere maze kubyemeza nongeye kubemerera yuko byakiriye kandi nzabahagarara nzababera umugabo.
Boni bwana Frank Habineza perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda akimara kwemezwa n'inama y'urusange y'ishyaka ku rwego rw'igihugu ko agomba kuzarihagarara mu matora y'umukuru w'igihugu. Bwana Habineza aragaruka ku cyazashyira imbere.
Zakomeza amahame y'ishyaka cyane cyane ihame ryanye no guharanira demokarasi ndetse no kurengera ibidukikije. Tuzaharanira ko habaho ubutabera usesuye, tugira ubuhinzi bwiza mu Rwanda, tugira demokarasi nziza kurushaho, tugira ibiryo bihagije ku Banyarwanda bose, tugira igihugu cyiza. Igihugu kera batubwiraga cy'amata n'ubuki twongeye tuyabone.
Yemeza rya bwana Habineza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa munani rije risani ridatunguranye kuko n'ubusanzwe ishyaka ryari ryamwemeje by'agateganyo mu mpera z'umwaka ushize wa 2016. Muri aya matora bagiye kwinjiramo nk'uko mu ijambo rya Habineza yabigarutseho abwira abarwana shyaka byumvikana ko bagifite umutwaro wo kubona ubushobozi bwo kwinjira mu bikorwa byo kwiyamamaza. Bakomeje kuvuga ko bazakenera amafaranga asaga miliyari imwe n'igice barasabwa gukora iyo bwabaga.
Bisaba yuko twese tuzahaguruka abafite amasaka bayagurishe, abafite ibigori bagurishe, abafite ibirayi bagurishe, buri muntu wese yifate nk'uko yifite. Wabona igihumbi, wabona bitanu, wabona ibihumbi icumi, wabona miliyoni, izo nkunga zose zirakenewe.
Abarwana shyaka ba Democratic Green Party bagiye kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihe hirya no hino abo barwana shyaka bavuga ko batotezwa n'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi batagika ko barahirira ko bari muri iryo shyaka ku ngufu. Ese ibi barabibona nk'intambamyi mu matora? Bwana Jean-Claude Ntezimana umunyamabanga mukuru w'iri shyaka aravuga ko nta mbogamizi ihambaye kuri ibyo.
Ntabwo byatubuza gutsinda amatora kuko yarahijwe, ashobora kurahira kubera impungenge z'umutekano wiwe ariko bitandukanye na gahunda yo gutora. Ngiye mwumva nabonera no kubwira abarahiza abantu mu mfuko bafite umwanya munini wo kwigisha abantu kugira ngo babe abayoboke babo kuruta kubakoresha igitugu.
Bwana Vincent Habumugisha uhagarariye ishyaka mu ntara y'Iburengerazuba yabwiye ijwi rya Amerika ko horatotezwa abwirwa ko yayobye kuko atari mu ishyaka riri ku butegetsi ntava kwizima gusa afite impungenge.
Impungenge turazifite ariko kwiyemeza inzira ya demokarasi habamo ibitambo. Niba ngombwa ko tubi ibitambo kugira demokarasi ishinga imizi mu Rwanda ntacyo bitwaye natwe tuzaba twibuka nk'intwari zaharanira demokarasi mu Rwanda.
Muri inama rusange y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yabereye i Kigali banagaragaje icyo bise gahunda y'ishyaka mu gihe cy'imyaka 7 bimwe mu byo basanga byagombye guhinduka birimo ibi. Bwana Deogratias Tuyishimwe ushinzwe itangazamakuru muri iri shyaka ati imbere mu gihugu
haracyari ikibazo cy'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bya politiki mu Rwanda aho usanga abantu batinya kuvuga ibyo batekereza kandi hari n'imbogamizi zo kwishyira no kwizana ndetse n'ubwisanzure bw'itangazamakuru
ku Rwanda n'amahanga. Kandi naho ati
ku rwego rw'ububanyi n'amahanga haracyari ibibazo byabaye ingorabahizi ku mwuka mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi na Congo n'Ubufaransa. Tuzagerageza kuzahura umwuka mwiza mu bihugu dutanye nabyo ibyo bibazo by'umwuka mubi Burundi, Congo, Kinshasa n'Ubufaransa.
Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ribaye irya mbere ryemeje burundu umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu mashyaka 11 yemerewe gukorera mu Rwanda. Na amatora ateganijwe mu kwezi kwa munane uyu mwaka. Icyakora ikizwi cyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wo mu ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi yatangaje ko aziyamamariza gukomeza gutegeka u Rwanda ni nyuma yo kubisabwa n'abaturage. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric bagira ubusa.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana mahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimwo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kwiterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com.
Ibinyabuzima biri mu kiyaga Victoria bibangamiwe cyane n'uburobyi butemewe n'amategeko hamwe n'ubumara ndetse n'imyanda bisukwamo. Ibihugu 5 bisangiye icyo kiyaga harimo u Burundi n'u Rwanda bisabwa gushyira mu bikorwa amategeko akingira icyo kiyaga. Ibyo byavuzwe n'impuguke mu bidukikije mu nama basoje kwa gatandatu Arusha muri Tanzania. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ikiyaga Victoria gisangiwe n'ibihugu 3 Tanzania, Uganda na Kenya. Kuri ibyo hiyongera ko u Burundi n'u Rwanda bikaba ibihugu 5 bigikuramo inyungu mu gice cyiswe Bassin du Lac Victoria canga karere gacamwo ikiyaga Victoria. Mu nama yari imaze iminsi ibiri yarusha muri Tanzania yerekeye gukingira ubutunzi kama ibinyabuzima, ubutare n'inzahabu biri mu karere k'ibiyaga binini, abahinga berekanye ko ikiyaga Victoria kigeramiwe naho kirimo ubutunzi bwinshi. Bavuga ko ubwoko bw'amafi burenga 200 bwarimwo bwagabanutse cyane, hisukamwo imiliyoni n'imiliyoni y'amaritiro y'imicafu n'ubumara biva mu mahinguriro ari hirya no hino yaco. Abanyagihugu bacegereye nabo bagasukamwo umwanda utandukanye uva mu mazu no mu misozi bakogerezamwo n'imiduga n'ibindi. Hiyongera ko uburovyi butemewe n'amategeko hame nuko amazi y'ico kiyaga aguma gabanuka uko imyaka ihera. Icyo kiyaga Victoria kandi ni intandaro y'ingwara nyinshi. Abahinga bavuga ko izo ngwara zibangamiye abanyagihugu barenga 3,000,000 banywa amazi y'icyo kiyaga bakamesuriramo impuzu hamwe n'abakorerayo uburobyi butemewe n'amategeko n'iyindi mirimo. Umufasoni Mbatiyo Sambo umuhinga akorera igisata ca ONU kijeje uterambere ry'ubutunzi muri Afrika nawe yakoze cigwa kuri ico kiyaga avuga ko amategeko n'amasezerano yatewe ku mukono n'ibihugu bitanu arivyo Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda na Kenya bikura ku nguko muri ico kiyaga adashirwa mu ngiro na gato.
Va parler de protection et des ressources du lac Victoria.
Atreka tuvuga cancane ivyerekeye gukingira ubutunzi buri mu kiyaga Victoria nibaza ko vyoca mu gukingira karere kose gatsangiwe n'ico kiyaga harimo nibidukikije harimo amazi meza uburovyi bushobora gutezwa imbere uburimye bw'amashugwe n'ibindi ariko ibikiri ntambamye ntibibuze raba namwe amategeko arahari kandi ibihugu byose by'akarere ka Afrika y'ubuseruko byarayateye ku mukono ariko ntibicaka kuyashira mu ngiro ikene nuko n'abakozi bakora mu gice gisangiwe n'ico kiyaga atabomenye bukwiye bafise bw'amategeko ajanye no gukingira ibidukikije ikindi rero nuko hatokwama hakenewe imfashanyo ahubwo ico kiyaga nyene covuga mu buryo bw'amafaranga yo gukingira ibinyabuzima biri muri ico uwo muhinga asanga ahubwo ico kiyaga gishobora kuba intandaro y'intambara no kutumvikana aho kuba umushinge w'iterambere.
Il ne faut pas que des ressources soient source de conflit.
Ibiva muri ico kiyaga ntibikwiye gutera umwumvikano muke canke intambara haba mu gihugu kanaka canke hagati y'ibihugu bigisangiye. Ibyo ni byo tumaze kubona mu bice byinshi bya Afrika. Iyo kwimba ubutare, inzahabu canke amafaranga ava mu binyabuzima biri mu biyaga bidateye umwumvikano muke mu bajejwe kubugabangana haduka imigwi igwana maze ikavyiba aho kubikingira ariko siko byategerezwa kugenda ahubwo buryo ubuvamwo bwo gukoreshwa mu kubaka iterambere kugwiza ubutunzi no kubungabunga amahoro hanyuma akaboneka ubuzi bwinshi maze ubushomeri bugatuzwa. Abahinga bavuga ko ikiyaga Victoria ari kimwe mu biyaga byiza kandi bitekanye mu karere k'ibiyaga binini. Ubushakashatsi bwerekana ko ico kiyaga gihanzwe amaso kandi kikabeshaho abantu bagera ku miliyoni 30 baba ku nkengera zaco. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino duhere noneho mu Burundi muri kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Mufasoni Lilian Sekera niwe yatowe kuri uyu w'Imana n'inama ya bose y'umugwi w'igihugu jejwe inkino Komite National Olympique kugira arongore komite nshingwabikorwa y'uwo murwi. Umufasoni yigeze no kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yatowe ku majwi 37 kuri 58. Lilian Sekera yabwiye abamenyeshamakuru ahejeje gutorwa icatumye yitoza.
Kugira nitoze icambere na mbere byavuye ku bagenzi turi kumwe muri Komite National Olympique bavuga bati uhereye kuri Perezida yahora dutwara General Major Evariste Ndayishimiye babaza bati mbega mushobora kuzokwitoza. Ibyo navyo turabyiyumvira mugabo twaye dusanzwe mu bisanzwe tubifise kuko nibyo ndafise amabanga hanze ndagenda hanze nkakora nkafasha abandi nkabafasha gutegura akazi kiwawo barinda gukora hanyuma nataha nshitse ngaha ibujungura nasanze mu mutwe hari ikintu kimbwira kiti mega wowe ku iminsi yose ugenda ugafasha abandi bwa Burundi bwawe kubera iki udashobora kuza kubufasha. Naho rero naciye ndabijamwo tukorera hamwe n'abandi turavuga tuti reka jewe nze kugufasha.
Bamwe mu batoye Lydia Sekera harimwo abarongoye amashirahamwe ari ku mpapuro gusa. Uwo yari yatowe avuga ko afatikanije na komite nshingwabikorwa ya Komite National Olympique bagiye kwegera abarongoye amashirahamwe kugira bayanagure akora icyo yishinze.
Ubu rero turajije gutorwa nka prezida wa Komite National Olympique biratunezereye abantu bashimye programme nabashikirije twavuze yuko nabo twahiganye ari hatunga imigabo Ansel canke Kwizera Jodone nabone batanze programme zabo tuzokwicara hamwe turi batatu tugerageze kugira programme imwe ku neza ya siporo mu Burundi. Byadushimishije yuko baduhaye uko kwizera twebwe ico tugiye gukora ibyo twemeye gukora nkuko vya mabigenda.
Kintu gishasha mugiye guhera kuvuba mushikira no mabanga n'igiki.
Jewe mu bisanzwe mu kazi kanje nigiye ndu moditeur. Haje moditeur si umuntu araba gusa ivy'amahera, ni umuntu yinjira ahantu akaraba uko ngene ishira hamwe itunganijwe umuntu akagerageza gufashanya nabo mu maguru masha rero tugiye guraba gushikira ama federation yose ara ma federation olympique cyangwa ama federation non olympique umumo wese twicare hamwe turabe ingene bakora turabe ibibagoye turabe ibiboroheye dushobore kumumo wese kuraba ico twofasha kuko ama federation ntasa ama association ntasa harusanga hariho federation usanga bigora kwikora aho rero izo federation zidakora zitagira ama inkino n'ukuvuga yuko ubirabye ari bakirabazo ivyo bibazo rero tuzubirabira hamwe tubafashe bakore dufashanye
mufasoni Lydia Sekera agiye gusubirira General Major Evariste Ndayishimiye ikiringo ciwe co kurongora Comité National Olympique cyari cyarangiye kuri uyu w'Imana kandi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere cyari rigize ku munsi wa 2023 kuri stade byizigiro mu Rumonge igihe cy'isaha 8 magara stare yo muri ntara wanganije n'umugwa wa gisirikare muzinga kime kukindi igihe cy'isaha 10 kuri ico kibuga nyene Vitaro wanganije kime kukindi na Bujumbura City kuri stade y'Ibuganda mu ntara cy'Ibitoke Rusizi watsindiwe muhira na Leader Dike Burundi Sport for Africa ibitsindo 4-2 Ngozi City watsindiwe nabo nyine muhira na Flambeau de l'Est wo muri igi kimwe kubusa imuyinga Olympic Star wo muri ntara wanganije na Leader w'Ibujumbura kime kukindi ku kibuga citira umugano Rudoviko rwa Gasore naho igihe cy'isaha 8 message Bujumbura watsinze Interstar kime kubusa igihe cy'isaha 10 naho Atletico Olympique watsinze Aigle Noir w'Imakamba ibitsindo 2-1 Ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri aya makuru dukomereze noneho mu Rwanda twumve mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda nawe afite amakuru ya sport n'imikino
Mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yananiwe kubona itike yo kwerekeza mu irushanwa ry'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu. Kwa gatanu cy'umweru gishize, mu rugamba rwo gushakisha iyo tike, ikipe ya Uganda yatsinze u Rwanda amanota 77-68. Ni mu irushanwa ryahuzaga amakipe y'akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika, ryari rimaze iminsi ribera mu Misiri. Amakipe abiri, Misiri na Uganda, ari nayo yahuriye ku mukino wa nyuma muri iri rushanwa rya Zone 5. Niyo azaserukira aka karere mu gikombe cya Afrika Afrobasket kizakinirwa muri Congo Brazzaville mu kwezi kwa 8 mu mpira w'amaguru ikipe ya Lyon Sport yabonye itike yo gukomeza mu kiciro cya gatatu cyo guhatanira igikombe cy'impuzamashyira hamwe mu mpira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confédération Lyon Sport yakomeje idakinye kuko ikipe ya 11 Créateur bagombaga guhurira kuri Stade Amahoro iremera mu mukino wo kwishyura yakubiswe n'ibihano byafatiwe igihugu cya Mali ishyiramo uyu mpira w'amaguru ku isi FIFA yahagaritse iki gihugu mu marushanwa yariyo yose nyuma yuko ubuyobozi bwa Ministeri ya Sport muri Mali bwivanze mu mikorere y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FEMAFOOT tunyarukiye mu mukino wa Taekwondo u Rwanda rurimo kwitegura kwakira irushanwa ryo ku rwego mpuzamahanga umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Taekwondo mu Rwanda Placide Bagabo aradusobanurira iby'iri rushanwa
irushanwa rero ni irushanwa riri ku rwego mpuzamahanga amahanga atari Afurika gusa ahubwo hari n'indi migabane myinshi itandukanye izaza n'abakinnyi bayo mu bihugu byabo kugira ngo baze kwitabira irushanwa irushanwa ryitwa African Para Taekwondo Open izaba ku nshuro ya kabiri ku mugabane wa Afurika ubwa mbere yabereye mu gihugu cya Misiri umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu ubu ngubu rero igiye kuba ku nshuro ya kabiri ikaba ihuza ibihugu byinshi bya Afurika ariko kubera ko ari imikino y'abafite ubumuga bw'amaboko imikino ya Taekwondo y'abafite ubumuga ntabwo iratera imbere cyane ni igihe gito Taekwondo yinjiye muri gahunda yo gukora amarushanwa nk'aya ngaya y'abafite ubumuga niyo mpamvu rero byitwa para Taekwondo para bivuze abafite ubumuga ntabwo biba bihagije kugira ngo bakinnyi ntabwo ari benshi cyane niyo mpamvu habaho no gutumira ibindi bihugu biturutse mu migabane yindi itari ya Afurika gusa irushanwa rero rizatangira ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu risozwe ku itariki 2 z'ukwa kane uyu mwaka ubu aho tugeze kuri uyu munsi tumaze kugira ibihugu 15 bimaze kwiyandikisha umubare ushobora kwiyongera ukarenga 15 bikagera no muri 20 na cyane yuko ibihugu bya Afurika bikunda kwiyandikisha ku munota wa nyuma nanababwira yuko ubu ngubu ni ibihugu 8 bya Afurika bimaze kwiyandikisha hakaba n'ibindi 7 byo ku mugabane w'Iburayi Amerika ndetse na Aziya gahunda zirakomeje imyitegurire rimbanije tugira ngo dukore n'ubuvugizi na tuzabone n'abafana n'abantu bazaza kwitabira irushanwa ku mubare munini bashyigikira ikipe yacu cyane cyane yuko u Rwanda narwo ruhagarariwe n'abakinnyi 12.
Urakoze gukomoza ku ikipe y'u Rwanda, watubwira ko imyiteguro y'ikipe ubwayo ikipe izaduserukira ishobora kuzitwara ite ukurikije uko mwayiteguye.
Imyiteguro ntabwo ari mibi, harimo abatangiye imyitozo vuba bitewe nuko bari bari mu mashuri ntabwo byatworega kubageraho, ariko hari batandatu bameze neza bamaze igihe bitegura bitegura irushanwa kuko bari bazi neza ko rizaba kandi rikabera hano iwacu.
Nyuma y'iri rushanwa mpuzamahanga mu mukino wa taekwondo rizahuza abakinnyi bafite ubumuga, abakinnyi b'u Rwanda bazahita batangira kwitegura shampiyona y'isi izabera muri Korea y'Epfo. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubageza ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye, igice kinini cyo muri Afrika mu buseruko kirageramiwe n'ingaruka z'uruzuba. Ibyo byaragize ingaruka zikomeye ku mwimbu, ku bitungwa n'ibiciro by'ibifungurwa n'ububabare bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni. Muri uyu mwaka imvura yabaye nkeye cyane. Ibyo byarunyuwe n'inkurikizi z'uruzuba mu karere k'ihembe rya Afrika, cyane cyane muri Somalia, Ethiopia na Kenya, aho abantu miliyoni 15 basinzikajwe n'inzara. Umugambi The Famine Early Warning Systems Network uhabwa amafaranga n'ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID, hamwe n'umugambi ujejwe kugwiza ibifungurwa muri Somalia, vyaragabishije ku ngaruka z'uruzuba n'inzara muri Somalia. Bimenyesha ko igice cy'abanyasomaliya miliyoni 12 n'ibihumbi 300 bageramiwe n'inzara. Ibice biberamwo uburimyi n'ubworozi byo mu manuko bw'igihugu n'ibice biberamwo ubworozi byo mu buraruko bushira ubuseruko byarasinzikaye kurusha ibindi bice byo muri Somalia. Mu kiringo cy'imyaka irangiye, ikibazo cy'ibifungurwa cyagiye kiragabanuka muri Ethiopia. Igitigiri cy'abantu bakeneye ifashanyo cyaragabanutse igice kuva mu mpera z'umwaka w'2015. Yamara imvura yarabuze mu kwezi kw'icumi n'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze. Inkurikizi z'uruzuba zaribonekeje mu ntara zo mu manuko no mu manuko bushira ubuseruko. Abarimyi n'aborozi batari bashoboye kuva mu bibazo by'uruzuba rw'imbere yaho basubiye gukenera ifashanyo. Ku bwa Leta y'igihugu cya Ethiopia n'abayifasha, abantu miliyoni 5,600,000 hagati ukwezi kwa mbere n'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'2017. Igihugu cya Kenya nacyo nyene cyarageramiwe n'inkurikizi y'imvura idahagije mu kiringo cy'imvura kiri hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatanu, hamwe n'ukwezi kw'icumi n'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2016. Mu bice bimwe bimwe byo mu buraruko bw'igihugu cya Kenya, ibice 70% by'amasoko y'amazi biza byarakamye. Abanyagihugu bakaba baza bageramiwe n'inzara. Umugambi The Famine Early Warning Systems Network wamenyesheje mu kwezi kwa mbere ko hamwe hatoboneka ifashanyo iboneka ku kibazo cy'inzara gishobora kwibonekeza muri bimwe mu bice byageramiwe n'uruzuba muri Kenya mu mezi ari imbere. Gushika ubu muri uyu mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariyemeje kuvyerekeye gutanga imiliyoni 282 y'amadolari agenewe imfashanyo yihutirwa mu karere k'ihembe rya Afrika. Amerika isaba ibindi bihugu bikorana mu makungu kwifatanya nayo muri ako kigoro.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birahumuje. Nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, uwadufashije gushyira hamwe ibi biganiro ni Fatuma Karara Alimasi, kuri mikoromwe ari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese ko mwateze amatwi mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije kandi amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.